1'in 18 d'Amérique. Mwandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Muri kumwe na Fide Niyongabo, ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa.
Iyo umupolisi ariko aragira igiturire aba atariko aratunganiriza abo ajejwe gutunganiriza, kuko igiturire ni kibi cyane rwose. Nicyo gituma n'abapolisi bamwe bamwe bata umurongo, ugasanga ntibakiri kazi kabo, ugasanga bagenda ku kazi umengo bagiye gutora igiturire.
Wanita de Birutegusa ayoboye akarere k'igipolisi mu karere ko hagati mu Burundi, avuga ko kugwanya ruswa n'ingaruka zayo biri mu byo abapolisi bariko bigishwa mu nyigisho bahabwa n'abahinga baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubafitiye no kuvyo umuririmvyi Rurangiranwa Kizito Mihigo na Jean Paul Dukuzumuremyi yahoze ari umusirikare basavye sentare ntayinyuzwa mu Rwanda kureka ikirego cabo co kunguruza. Turavuga no kumaze ikiyaga Tanganyika yahinduye ibara ku nkengera z'ico kiyaga mu gisagara ca Bujumbura, hamwe no kumishikirano hagati y'abarundi ishobora gutunganywa muri uku kwezi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, aho umuririmbyi Rurangiranwa Kizito Mihigo na Jean Paul Dukuzumuremyi yahoze ari umusirikare basabye sentare ntayinyuzwa mu Rwanda kureka ikirego cabo co kunguruza. Bombi sentare nkuru mu Rwanda mu mwaka w'2015 yabegetse ku ivyaha vy'ubuhemu bigenewe kugirira nabi ubutegetsi buriho na president w'u Rwanda Paul Kagame. Ibindi kuri inkuru tumvirize umenyesha makuru wacu Eric Bagira Ubusa.
Abaregwa bombi bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bari mu mpuzankano z'iroza ziranga abagororwa kandi bakomeye ku masura. Ku muhanzi n'umuririmbyi w'icyamamare Bwana Kizito Mihigo yari n'ishapure ku kuboko ndetse yambaye amasogisi y'umweru mu nkweto zitukura. Umucamanza yibukije ko ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka abaregwa bombi bandikiye urukiko rw'ikirenga barusaba kureka ikirego cy'ubujurire mu rubanza rwabo. Ntihasobanuwe impamvu ku yindi yaba yaratumye abaregwa basaba gusubirana ikirego cyabo uretse kubaza burumwe niba gihagaze ku busabibwe. Uhereye kuri Kizito Mihigo ati nyakubahwa perezida w'iburanisha banyakubahwa abacamanza n'ubushinjacyaha mugira amahoro. Ati yego niko bikimeze. Umucamanza yabajije Maître Antoinette Mukamusoni wunganira Kizito icyo avuga ku busabe bwe. Yasubije ko atamuvuguruza ku cyemezo cye kuko icyo akora ari ukumwunganira. Demobe Dukuzumuremyi nawe ati nanjye niko bikimeze. Maître Blandine ntabwo bumwunganira, nawe avuga ko atavuguruza uwo yunganira kuko ari uburenganzira bwe bwo gusaba ko urukiko rwareka ikirego cye cy'ubujurire. Bwana Faustin Nkusi ku ruhande rw'ubushinjacyaha yavuze ko ayo mabaruwa ya Kizito na mugenzi we bayabonye kandi ko ari uburenganzira bwabo. Yisunze ingingo z'amategeko, Bwana Nkusi yasobanuye ko aho urubanza rwaba rugeze hose rupfa kuba rutarapfundikirwa burundu, uwatanze ikirego ashobora gusaba urukiko rukakireka. Umucamanza mu rukiko rw'ikirenga yavuze ko nyuma yo kwandikira urukiko babihurije hamwe kandi no mu rukiko bagakomeza kubisaba, ubusabe bwabo bwubahirije amategeko avuga ko urukiko rubibemereye. Abaregwa bombi ubutabera bw'u Rwanda bwabahamije ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, icyaha cy'ubugambanyi bugamije kugira nabi ubutegetsi buriho na Perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwe, n'icyaha cyo gucura umugambi w'ubwicanyi. N'ubwicanyi bivuga ko bwari kuba bugambiriye bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu. Ku ruhande rw'umuhanzi wamamaye mu ndirimbo zibumba ati insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza Imana, Bwana Kizito Mihigo yaburanye yemera ibyaha anabisabira imbabazi ku buryo no ku munsi w'ipfundikira ry'urubanza yasabye imbabazi umuryango nyarwanda, Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame. Kizito kandi ku rwego rwa mbere yari yarirukanye abanyamategeko mu rubanza rwe yanga ko impaka zabo zishingiye ku mategeko zatambamira ukwemera ibyaha kwe. Wagaruka kuri Demobe Jean Paul Dukuzumuremyi n'umunyamakuru Cassien Ntamuhanga, bo bikaba ikinyuranyo. Bo bavugaga ko ibyo baregwa ari ibiremekanyo byacuzwe n'ubutegetsi. Mu rwego rw'amategeko bivuze ko gusaba kureka ikirego cyabo cy'ubujurire mu rukiko rw'ikirenga Kizito Mihigo na Dukuzumuremyi bembeye bidasubirwaho ibyakozwe n'umucamanza wa mbere. Kizito Mihigo ku rwego rwa mbere umucamanza yamuhamije ibyaha maze amuhanisha gufungwa imyaka 10 kuko ngo atagoye ubutabera. Ku munyamakuru Cassien Ntamuhanga bivuga ko yaba yaratorotse gereza yari yahanishijwe gufungwa imyaka 25, ni mu gihe Demobe Dukuzumuremyi we yahanishijwe gufungwa imyaka 30. Ibyabaye asaba kureka ikirego cye cy'ubujurire mu rukiko rw'ikirenga rero ku rundi ruhande kuri Demobe Dukuzumuremyi birasa n'ibyatunguranye kuko nta na rimwe yaburanye yemera ibyaha kugeza no kwipfundikirwa by'urubanza, aho yabwiye umushinjacyaha ko namufungisha bazibonanira igihe azaba afunguwe. Icyakora hari amakuru yakomeje guhwihwiswa ko ku muhanzi n'umuririmbyi w'icyamamare Kizito Mihigo ko hashingiwe ku gihe amaze afunzwe kandi yaritwaye neza mu buroko ashobora guhabwa imbabazi agafungurwa. Abavuga ibyo bakabishingiraho ko iyo yaba intandaro yo gusaba kureka ikirego cye cy'ubujurire. Abaregwa bose bafashwe mu ntangiriro za 2014. Ibyaha bahamijwe bishingira ku biganiro Kizito yemeza ko bagiranaga na bamwe mu bagize ihuriro RNC ryashinzwe n'abahoze ari inkoramutima z'akadasohoka ku butegetsi buriho mu Rwanda n'ibindi bagiranaga nabo muri FDLR ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva umuhanzi n'umuririmbyi Kizito Mihigo yatabwa muri yombi cyitwa igihangano cye cyose cyahindutse nka kirazira mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu ku isonga byabimburiwe n'ibitangazamakuru by'igihugu na mbere y'uko urukiko rumuhamye ibyaha. Aha bagira ubusajwi rya Amerika I Kigali.
Banywanyi bijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Mu Burundi amazi y'ikiyaga Tanganyika yahinduye ibara ku nkengera z'ico kiyaga mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bakoresha ayo mazi bemeza ko amakenga ari menshi kuko aribwo bwa mbere babonye ayo mazi asa n'urwatsi rutoto. Muhinga mu bijanye n'ikiyaga Tanganyika Gaspar Ntakimazi we yemeza ko ivyashitse ari bisanzwe kandi vyama vyashitse. Idonido kuri iyi nkuru n'umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Amazi y'ikiyaga cya Tanganyika neza na neza ku nkengera ziri mu gisagara cya Bujumbura ahegereye ikivuko cya Bujumbura naho bita ku Mase muri quartier y'icumi muri zone ya Ngagara komine Ntahangwa. Ayo mazi yari yahinduye ibara mu gihe hari abemeza ko haciye imezi itatu asa n'urwatsi rutoto. Kuri uno wa mbere niho iryo bara ryatumye ribonekeza abantu benshi baje kuraba ivyabaye kuri ico kiyaga. Bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ivyo vyashitse ari igitangaza kandi biteye ubwoba.
Ibintu nyene jewe bunumenga ni hatari kuhuva mbaye mu Burundi ndi umwana gushika ubu kimbere gishashe kone ikiyaga gihinduka kazanirangi tutazi uri jeriza nani cyane cyane nko mu gisagara cha Bujumbura tumva ko gicazi ba nkingorane nk'amazi banywa sinumviye aca
gusaza no musa amazi adasa nkuko yarasandwa asa karo yari amazi meza umuntu ashobora kunywa uko nyene ariko burabona yabaye yahindutse abaye ve
nk'umwene gihugu sanze ibintu ko tabiziga byahindutse bashobora kugira ati ibintu byabaye nibiki bikagutera makenga
cye ukuntu ndabibona ndabibona nabi kuko va dutangura gukura twoga nganye ne tukoga samedi dimanche bandanya koga ariko ubu unye na muntu azosubira koga ngano umunsi numwe bitabaye neza.
Abo banyagihugu bemeza ko bakoresha ayo mazi bafise impungenge kubijanye n'amagara yabo bagasaba umuco kuvyabaye kugira bamenye ibyo bari bukore ku neza y'amagara yabo.
Twasaba abahinga nyene ko bogira ico bashikirije hakiri kare bakahumuriza abanyagihugu. Biragoye nk'amazi dufise niho twoziganya ayo twotangura kuvoma ubu tukabanza tukareka
ko umuntu yifata biragoye kuko ariyo mazi dukunda kunywa kenshi nk'abantu begereye igisagara mu kiyaya kuko begereye ruguru baranywa ajya asanga ava mu misozi. Icyo twosaba nuko botubwira ko atagishobora byo kuba byica turarindiriye n'ukuri
jewe kubera mura numva bavuga ngo aya mazi ariyo amazi tunywa mu jini bavuga yuko arayo muri Tanganyika cyangwa umafise ubwoba yuko kuyanywa nabibonye bica bibingorana batumenyeshe ati nimuyanywe nta kibazo cyangwa ati nimuyare kuko no mu ijoro nza kugura kinjo.
Umuhinga Gaspar Ntakimazi amaze kumva ibivugwa ku kiyaga Tanganyika yavuye yishikira. Uyu muhinga yemeje ko ihinduka ry'ibara ry'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika atari ubwa mbere biba mu Burundi. Uyu muhinga akavuga ko ivyo bishobora kumara indwi zibiri avuga ko ataco vyica ku magara y'abantu ariko bishobora gutuma ifi zipfa muri iyo minsi.
Nuko aho amazi ni mu hagara abadi yinjira nka bose asubira mu cyo mu kuzimu bihagaze ayo mu cyenya tugana ari selitrisif
ibindi bisanzwe
indwi zibiri
Inyuma y'ibipimo ishyiramo rejidezo ryamenyesheje kwa amazi ritanga atashikiriwe n'iryo hinduka kubw'ivyo abanyagihugu bobandanya bayakoresha kiretse mu gisagara cha Bujumbura ahandi haboneka iryo hinduka ni ku ruhande rw'igihugu cha Kongo umuhinga nakimazi yemeza ko ivyo vyibonekeza no mu mazi ya Tanganyika y'ico gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe no mu mazi ya Tanganyika ari mu gihugu cha Zambia ijwi rya Amerika ryashatse kumenya nimba iryo bara ry'ugwatsi rutoto ryo bagibonekeje mu mazi ya Tanganyika ahantu rubibe ni igihugu cha Tanzania no kuvuga mu ntara z'umanuko bw'igihugu arizo Rumonge na Makamba ariko aho twavuganye bakaba batumenyesheje kwa mazi ya Tanganyika muri ako karere na hadasa neza atabara ry'ugwatsi rutoto afise ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi abapolisi bakorera mu karere hagati no mu buseruko bw'u Burundi kuri uno munsi wa mbere batanguye inyigisho zizomarindwi kubijanye no kwindongozi zikorera abandi ni inyigisho zitabwe n'abapolisi mu rwego rw'abofisiye n'ibisongerezi byabo zikazotangwa n'abahinga mu by'igipolisi bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika idonido kuri inkuru twumvirize Fidel Antoine Sabimana.
Ubwo ruganda bwo gukarihiriza ubwenge abapolisi rwahuje abapolisi bo mu karere ko hagati no mu buseruko bw'u Burundi. Abapolisi batatu bavuye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butumire bw'ishyirahamwe Alarm African Leadership and Reconciliation Ministries ni bazotanga inyigisho. Nyandu Jean Baptiste arongoye ishyirahamwe Alarm yavuze intumbero y'iryo shyirahamwe.
Intumbero ya Alarm ni ugukuza abarongozi bakorera abandi muri Afrika mukunywanisha no guhindura ubuzima bwakomerekejwe n'indyane na karenganyo. Rero ivyo tubishira mu ngiro tubikishije mu nyigisho tugenda dutanga mu migwi itandukanye. Twagenda dutanga inyigisho zishika zikongera zigakora kuri abo bantu bose batewe iteka ryo guhabwa amabanga mu burongozi.
Komiseri Tade Birute gusa arongo ya kareki igipolisi mu kareko hagati yabwiye abamenyesha makuru icizo nyigisho zizoshimikira
bifatiye mu ngingo zitakomunite polisi ku gipolisi cegeri abene gihugu kugira ngo kibatunganize hamwe byerekeye umutekano kabe n'ibyerekeye discipline nyifato ibereye kaba rero ikomeye cyane cereke kugwanya ibiturire ivyo byose iyo umupolisi ariko aragiye giturire abatariko aratunganiriza abo ajejwe gutunganiriza buko igiturire ni kibi cyane gose njo gituma n'abapolisi si bamwe bamwe batumurongo ugasanga ni bakirukazi kabo ugasanga bagenda ukazimengo bagiye gutora igiturire ushaka yuko muri kino gihe abapolisi basaba kwitatima mpemero duhereye kuba bayobora tugahera ku ntwaza ngabo n'ibisongerezi.
Venus Manirambona muri amatari w'intara ya Gitega mu ijambo ryo kugura iyo nama yavuze ko izo nyigisho ari nkenerwa cyane zishobora gutuma indongozi mu gipolisi zirushirizaho gukora neza. Venus Manirambona yatanze ishusho y'indongozi ikorera abandi.
Indongozi ikorera abandi ni indongozi irinda icyo kintu cyose cyoza kibabaza abarongoye. Indongozi zirinda icyo kintu cyose cyo bakura ko bajejwe na cyane cyane abene gihugu mwebwe mwegereye cyane igipolisi cyegereye abene gihugu. No kuvuga yuko rero mutegerezwa kwirinda icyo cyose cyubabaza abene gihugu.
Venus Manirambona yagarutse kubintu bikuru bikuru bikogwa n'indongozi bikababaza abenegihugu
cyambere na karenganyo na cyane cyane arenganijwe n'umuntu yategerezwa kumukingira hari kindi cy'ubugonge aho usanga indongozi ashora koresha aho ari agacagomba gukandamiza ibyo navyo birababaza cyane abenegihugu tukibagiye rero n'ikindi gikomeye kijanye n'ibiturire iyo indongozi imaze gukorera ku biturire no kuvuga yuko ivyo ajejwe ntasubira kubikora nkuko yategereza kubikora acakora ahengamiye kuwamuhaye indongozi ikorera abandi no kuvuga yuko ukorera bose atankunzi atagiturire kigiyemo
izo nyigisho zigiye kumara indwi zibera mu gisagara ca Gitega ziriko zitangwa n'abahinga mu vy'igipolisi barongowe na Kapiteni John Top bose bakaba bamuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abateguye izo nyigisho bavuga ko mu misi iri imbere n'abapolisi bakorera mu wundi burere nabo nyene bazoshikirwa bagahabwa inyigisho Gitega Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio ya Amerika Washington DC. Ibiro vyo muhuza mu biganiro hagati y'abarundi biherutse gutangaza ko imishyikirano hagati y'abarundi ishobora gutunganywa muri ku kwezi leta ya Burundi hamwe n'urundani senarede rutavuga rumwe n'ubutegetsi byaratangaje ko bizokwitaba ivyo biganiro naho leta yari yatangaje imbere ku biganiro byarangiye kandi ko naho urundani senarede rutari gwitavye ibiganiro byahuje abanyepolitike b'abarundi mu mpera z'umwaka uheze. Genzi wacu Frederic Ngundikije yaganiye mukanye na Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL Onesime Nduwimana umuvugizi w'urunani Senared hamwe na Lionel Ndayizeye umwe mu gwaruka rw'abarundi. Reka dutangure dutega amatwi Nduwimana atangura avuga ku ngingo y'urunani Senared yo kwitaba ibiganiro.
Icyo no bamenyesha ko nuko nubwa mbere tutanse kuja mu biganiro kubera ukwanka kw'amahoro agaruka mu Burundi kw'abarundi batunganirwa bakaronka ubuzima nk'abandi bantu bahurikiye mu bihugu byabo basanzwe babamo. Icyo twanse nuko kijya gihe badutumiye mu biganiro bitateguwe hanyuma batumira abo bashaka bihitiyemo hanyuma bavuga ko ibiganiro arije vya nyuma biboneka neza yuko bari mu mutego wo gusiganwa n'ikiringo ubutegetsi bw'Ubujumbura bwari bwashyize kugira ngo bushobore kugenda mu matora kamarampaka canke referendum yo guhanagura ibwirizwa shingiro bavuga bati twarabivuganye ati tuvuye kuvyemeza kandi ayo ari icitwazo kugira ngo bafate amasezerano y'Arusha yapfundikiwe Arusha Burundi. Twiyumvira rero ko ubu hariho ibyahindutse cyari kibumbye caramenetse ubu tuzogenda badutumiye nka senare badutumiye twese atanu makumiriwe badasuye kurobanza ngo dushaka nakana nka turamwanse hanyuma twicarire ibyo bibazo byose n'ayo mategeko mashasha basize ko yo guhamba Arusha arimo ngo twibaze ko atakibazo cyo bituma tuvuga tuti twebwe ntitwasibiganiye sinibaza mbere nuko ukuvuga yuko ari byo bya nyuma umuntu aba yabyumviriye neza kuko kuri twebwe si n'ibya nyuma n'ibya mbere kuko cyose bagiye mu biganiro akenshi ntibanadutumiye hanyuma ni nta nico bigeze bashikako ni nkuko atari nibyo bitaba biratangura.
Yego kwitaba ibiganiro umushikana y'umuzime kwitaba ibiganiro n'ikintu kimwe hanyuma kuja mu biganiro mufise umutima wo gushira imbere inyungu z'abarundi n'ikindi kintu muremereye abarundi ko muzoja muri ivyo biganiro mufise umutima wo gushira imbere inyungu z'abarundi.
Ikwemera gusa kuja mu biganiro dufise inyungu dufise intumbero yuko abarundi inyungu zabo zubahirizwa bagasubizwa agateka ahubwo tuzoja kure gusumba ngaho tuzoja kure kugira ngo ibi bidushikire ntibizo dushikira kuko mwarabonye ko abarundi baganiriye neza mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu hagatunganya amatora atunganijwe neza abarundi yose n'amahanga akayemera abantu batavuga bati uburundi niyo guca akarorero barazimye nayo matora yagenze ineye igisoda kiriho kirabangwa n'ibindi hanyuma imyaka cumi iheze tugaca dusubira mu byo twahoramo mu myaka icumi iheze hari habaye kudeta ubu tuzoja kure dushireho uburindi antagira umuntu adusaba kwigira akarima kwigira uburo buteze ngo uko avuga ngo jenda towe n'abanyagihugu ndashobora guhonyanga amategeko ndashobora kugaruka n'injyane mu gihugu ngo nitwaje ngo naratowe urumva si ibiganiro bisanzwe
egome namwe Jacques Bigirimana ibiganiro bihuza abarundi biramaze imyaka ishika ibiri ataco biravamwo ari amakuru atangazwa ko atangoga imirwi itandukanye kana uruhande rwa leta rushobora kuba rwarashize mu byo biganiro iki gihe murabona ko hazoba hari ugushaka gushira imbere inyungu z'abanyagihugu
murakoze nkuko mubizi nta na rimwe abantu bazima abantu bakuze bipfuriza neza igihugu n'abanyagihugu bashobora guhaguruka bagahagarika ibyo bari bagejejwe gukora imirimo yabo ya minsi yose bakajya kumara indwi zibiri mu kindi gihugu bagiye gufina rero igihe cyose twahagurutse tukajya hariya i Arusha twaba tugiye kuganira kugira ngo turondeze hamwe inyishu y'ibidutandukanya inyishu y'ibintu tutumva kumwe rero n'ubu nk'uko twabyemeye umuhuza akadutuma ko kandi nazo dutuma ko tuzokwitaba dufite intumbero y'ukubaka dufite intumbero y'ugutuma amatora ategekanijwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri agenda neza kandi akitabwa na bose
ivyo biganiro mu kanya gatoyi cyane rwose ivyo biganiro bikwiye kuba ibyanyuma
twebwe twaravuze yuko ibiganiro twabigiyemo kuva kera kandi ibyo tumaze kujyamo turamaze gushika ku kintu nyamukuru ejo bundi aho duheruka yohoho twasa n'abahejeje ibintu bibiri gusa nibyo tutari bwa bwumvikane ko sino ibindi byose ingingo zose bari baduhaye twe twashikirije umuhuza twari twazumvikanye ko twese hari hasigaye ingingo zibiri zo nazo zarashoboka yuko tuzibandaniriza i Bujumbura ibyo rero hamwe n'unyuma gushaka kojamwo ibyo tutari bwahurize ko tutari bumve kumwe birakunda ko twobiherahereza ko mugabo cyo nakubwira cyoco nk'uko duherutse kubonana n'userukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ni ukuvuga intumwa y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Michel Kafando aherutse kutwakira i Bujumbura twaravuganye n'abanyarwanda baravyemera yuko iyi round iba iya nyuma kandi ko ari ibiganiro bitegura amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri nibaza rero yuko atawe asubiza inyuma iyo ntambwe kandi yaratubwiye ati icyari gutuma iyo ntambwe idakunda icyari gutuma ibyo biganiro bitaba ibya nyuma ni uko bosubiye muri bo bahora bita ngo amaguverinoma de transition ati ku bwanjye ku izina ry'iwanje no ku izina ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iyo guverinoma de transition ntizokwigwa icyo ntikirimwo amatora yarabaye byarahize ubutegetsi burahari ubu ni ukwiga ingene amatora yogenda neza mu bihumbi na mirongo ibiri none kugira ngo kwiga ikintu gusa kimwe cingira abatore yogenda neza akajyamwo bose nabo bahunze igihugu bagataha nk'abarundi kandi bene Burundi bumfasise uburenganzira nk'ubw'abandi ivyo bidufata umwanya ungana gute
Lionel Ndayizeye muri mu rwaruka rwa Nyerutera Kamu abanyapolitiki ku mpande zose kabasaba gupfundika amasezerano y'amahoro kugira ngo urwaruka ariko kazoza eka urwaruka rwo muri iki gihe nabwo nyene rugire akarorero keza eka rushobore nabwo nyene no kwiteza imbere ibibazo bihanze urwaruka ni byinshi cyane rwose aya makuru atangajwe n'abanyapolitiki bavuga ko bazokwitaba ibiganiro bafite n'umutima wo gushira imbere inyungu z'igihugu mwebwe muyakira gute
ego nagira nshimire cyane abo banyepolitiki mwatumiye by'ukuri urumva bariko baravuga urumva yuko bose by'ukuri novuga yuko bo bafite objective imwe kandi by'ukuri uravye uno munsi aha barundi aho Burundi bugeze urabona yuko by'ukuri iyo icaba ico uwo buri ico cyose urabona yuko yaba ku bitandukane by'ibyumviro yaba ku bitandukane by'imigambi cyane kumoko urabona yuko abarundi bihari hageze yuko by'ukuri abarundi baje hamwe bakagera objective imwe kugira bateze imbere igihugu no kugira baronderera amahoro igihugu urumva nk'akarorero uwo mushi nshinga ntahe ahagiye kuvuga muri FNL ben umuvugizi wa Senarede urumva yuko bose bafite objective imwe byukuri turasaba nkuko abivuze ati reka dusaba imana byukuri nubu nimwashikari yarusha muzoguma mufite objective imwe ntibihinduke kuko mwavuze ikintu cerekeye abanyapolitike bamwe bafite inyungu bagomba kuvuga bafite inyungu aho begamiye nibyo bagomba gushikako byukuri yaba muri leta yawo abo muri muvance nawo muri opposition byarabonetse cyane kandi nubu turabye imvugo za bamwe urabona yuko byukuri bamwe bafise ama objectifs yo kuvuga no kuvuga ibintu inyungu zabo bwite twebwe nkugwaruka ico dusaba twagira dusabe nkabo banye politiki barutangiye imbere batwereke umuco Jacques Bigirimana aravuze ati amakungu n'abarundi babone yuko hariho abagabo bijunja n'ijambo babitwereke muri bibwaniro bagiye kuvuga ko ivya nyuma
tumenye cyo tumese ko muri kamurabandanye ko muri za radio hijwe rya America turi kumwe na Gordien Mirweneza muri hega Gordien
ngirenga mu karere k'ibiyaga binini
yego me akazi nakawe kikirundi
akazi nakanze nitwaye mwiri
duga kwijambo rero ikibazo cyumvira
cyambere na mbere mbaye ndashimira ku ijwi rya Amerika ukuntu mwatumiye impande zose manze nange intererano ya twebwe urwaruka kubera yuko kazeho cyane kuko iriza gupfa byose bifira mu rwaruka abanyepolitike barafata bakatubesa ibintu bidafite umurongo hirya no hino bakatubesa ibintu baza kwisimikiza urwaruka kandi kuko nibwo nyine mu bisanzwe rusa n'ufite ingufu ashaka kubwira uwo muntu w'ubwaka nyine mwatumiye abera ijisho urwaruka nk'uko twese tubera ijisho ntidusubire guhendwa n'abo banyepolitike baduta mu rudubi cyangwa babesa abandi bashobore kutubesha badushyira mu bintu bidafite inzira nziza tujye ku nivo imeze neza bareke kutubesha cyane ba kabiri nabo uwo Jacques niwe nshatse gutuma niwe mbona umenga ari muri guverinoma yaho yo ngaho iwacu muri leta y'u Burundi Jacques ndagutuma wewe ndagutuma yuko wombwira leta y'u Burundi nk'uko watumwe n'umuhungu yitwa Emile w'urwaruka ati kujya musenga musengera igihugu musengera igihugu n'umundi mufata igihugu musire musengera ibi bintu by'imanuro z'ibiganiro byacu mubisengere kujya nyine mutume musengera imisibiri yaramufashije mu gihugu pe hama bona muri iyo opposition nawe ndamutume agende bazogende nkuko bazosimigwa bazogende bahagarire opposition nkuko nyine bimeze ntibabe biri nani ananize ibintu bya cyane bumvikane bahuza kuko urabona ubwa mbere bigira ibintu birebire ngo ngo ikingo amatora ngo manda ya kabiri ya gatatu ngo nibikiriniki bagende bazimanda barayihaye zararangiye imyaka ibiri ntiyobananira kwihangana nkuko babaye bemere bihangane mbere nkuko bimeze murakoze kuvuga Amerika
murakoze Emile kumpanuro mutanze reka dutangure ku kama mwateye Lionel Ndayizeye muvuga ko yoserukira urwaruka duga kwijambo
ego twebwe akamo twatewe twakumvise nk'urwaruka kandi byukuri avuze ikintu gikomeye cyane abanyepolitike bo ku mpande zose babyumvise byukuri abanyepolitike bamenye urwaruka ntibazi bararukoresha kubera rukenye hamanagira sabe ugwaruka aho go baruri hose yaba mu Burundi cyangwa mu makungu rutegereze kumenya ico rucyo no kumenya vision rumenya objective rumenya iyo ruko ruraja
namwe Jacques Bigirimana umushana Emile yabateye akamu gasaba ko mwohanura aka batite muri leta bagafata nk'iminsi ibiri basengera ibiganiro kugira ngo ituze riboneke mu Burundi duga ku ijambo mu kanya gato umunota umwe
biratanze ndayumvise kandi ndoshikiriza kuko je ndi Bujumbura kandi naho ntari muri leta abari muri leta turavugana kiranoneho ni cyabagariye imigambwe itavuga rumwe na leta itera mu mashyamateka na leta ndafite uburenganzira bwo kuyabwira iyo message yo itanga ariko nagira ngo hanye subire mbwira abarundi batwumviriza ikintu gihambaye kandi batereza kumva gituma cyane tumye mbere dushikaho twashitse ibibazo rikaba umurengera nk'uko byagenze mu 2015 turi mu biganiro twarajya muri Royal Palace narahamagaye abanyepolitike bashika kuri 9 turi kumwe bavuga ngo bari muri opposition radical ndababwira ni mwebwe bashe naho muri ko baravuga ibyo bwa mwagiriza leta indabanza mwerekane yuko mugomba koko ko aba vrai partenaire mwerekane neza ko muri abantu bipfuza koko guhangana muri politique guhangana muri demokarasi irondera umurider umwe mwumvikanye ko mwebwe mugira ube muhurije ko niho n'abarundi babashigikiye bazongwa ati babantu batavuga rumwe na leta turi inyuma turabona ko bari organize turabona ko barabashigana n'abapasoni ehera barashize umuntu umwe imbere bumvikanye ko kandi iyo bigira uko onye n'ukuri umugambo uri ku butegetsi ntibari kuronka amanota waronze amajwi waronze byarabananiye
reka tubanze duhe ijambo mushya ntahe Onesime Nduwimana nawe nyine
cy'icambera nce ndakwishira ngaho nyene ikibazo suku nana mugaye kibazo suku tapfe by'umuntu ateye ku mukono naho vya bitagira kazoza cyane naho vya bisari kazoza kamara urume kamari gihurumero mara kuko navuze ko duteza kuba ku Burundi k'imyaka n'imyaka izokurikira twebwe tutakihari.
Ibiganiro rero twa twafitiye kuri isahani ubigarukiye kuri Radio Jeune d'Amérique dushimiye engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebeyehu yafashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri isa wahagarikiye ibi biganiro ni Eddie Gwema kuri micro mic manager Fidenio ngaba tubashimiye mwese mugira umugoroba mwiza mubandanya kumviza Radio Jeune d'Amérique.